Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose ikaze makuru kuri no mugoroba mbwe gushikirizwa na Joy Diana nini nahazwe. Amashyirahamwe yigenga muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yemeza ko kuva ku itariki 9 ku kwezi hari abasirikare b'Abarundi bagiye gushinga ibiri ndiro mu misozi miremire ihanamiye igisagara cha Uvira.
Kulingia wanajeshi wa Burundi ambao nao wanakuwa na mkataba na majimaji Mbulu Kamale.
Uyu ni Bernard Kadogo Tondo atwara amashyirahamwe yigenga mu kiyaya cha Rusizi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Muri make ahayemeza no makuru agira ati abinjiye bafitaniye amasezerano na Mayimayi leta y'u Burundi ibiyamara ivyamirira kure.
Ayo makuru y'ibinyoma atangazwa n'abafise imigambi mibi ni mu ntumbero yo kuyovya ukuri no gucafuza ishusho y'urwego kwivuna basi b'u Burundi.
Uyu ni Colonel Floribert Habiyereke avugira igisirikare cy'u Burundi ateri vyatsi amakuru y'ingabo z'u Burundi zoba zaragiye gushinga ibirindiro muri Congo. Turabigaruka ko handi hato muri hagufi y'amaradiyo yanyu. Ndeje ku masonga nkitangura amashyirahamwe yigenga muri Kivu y'umanuko mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeza ko kuva ku itariki 9 uku kwezi hari abasirikare b'Abarundi bajabutse uruzi Rusizi baja gushinga ibirindiro mu misozi miremire ihanamiye igisagara cha Uvira. Aya makuru yemezwa na bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke mu Burundi bavuga ko biboneye abasirikare bajabuka ariko leta yo irabihakana ikavyamirira kure mu gusigura ko atakindi ano makuru agamije atari gucafuza igisirikare cy'u Burundi. Ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Eloge Urikaneza.
Bamwe batuye muri komine Buganda intara ya Cibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi babwirije ibya Amerika ko biboneye abasirikare b'Abarundi bajabuka uruzi Rusizi rwa Burundi na Congo kuva ku itariki ya 3 kuno kwezi. Aya makuru yaje kandi kwemezwa na bamwe mu bakuru b'imitumba muri grupe Mayasange iri muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'umanuko. Eka n'amashyirahamwe yigenga amenyesha ko zimwe mu ngabo z'Abarundi zajabutse Rusizi zerekeza mu misozi ihanamiye umujyi wa Uvira muri zindwi zibiri zishize. Bernard Dogotondo umuyobozi w'amashyirahamwe yigenga mu kiyaya cya Rusizi yabwiye ijwi rya Amerika mu kiganiro yarihaye kwa abasirikare mu kurondera inzira banatanye mu mitwe gato n'urwaruka rucungera umutekano rwari ku marondo mu ijoro.
Kulingia wanajeshi wa Burundi ambao nao wanakuwa na mkataba na majimaji Mbulu Kamale ambaye amewaongoza tena wakati
njiye abasoda wa Burundi batanya amasezerano na Mayimayi Mbulu Kamale yarabayoboye bacasange kandi bari mu misozi hananiye mu mujyi wa Uvira baciye sange maze baraduga hejuru cyane. Ubu bamwe baboneka kuryama mu gihe abandi bari mu duce dutandukanye. Jewe nk'umwe mu barongozi amashyirahamwe yigenga mu kiyaga cya Rusizi ndabyemeza mfatiye kubyo nibone n'ibyo numvise kuko abanyuma bashitse ari saa mbiri z'ijoro bakaba banatanye mu mitwe n'urwaruka rucungera umutekano w'igisagara ariko urwaruka rwisanze rutari buhangane n'abasirikare b'Abarundi bari binjiye. Uko ni ukuri abasoda b'u Burundi barahari uyu munsi mu misozi ya Congo
perfas kwa jeshi la Burundi ambalo lilikuwa limeingia. Hiyo ni ukweli, jeshi la Burundi kwa leo linapatikana katika milima ya Congo.
Niko yemera irujya Amerika uko kuri bwana Tonda hagarari amashyirahamwe yigenga mu kiyaga cya Rusizi avuga umvuga izugisirikare cy'u Burundi wacita ikinyoma cyeruye. Colonel Floribert yereke ku munsi wa kane yasohoye itangazo rigufi ritanze umunota umwe n'amasegonda atanu mu rurimi rw'Ikirundi hamwe n'umunota umwe mu Gifaransa maze avuga ko batangaye amakuru bashaka guharabika ishusho y'ingabo z'u Burundi. Colonel yereke avuga igisirikare cy'u Burundi FDN.
Ayo makuru y'ibinyoma atangazwa n'abafise imigambi mibi ni mu ntumbero yo kuyovya ukuri no gucafuza ishusho y'urwego kwivuna basi b'u Burundi. Kuri ayo makuru y'ububeshi urwego rwo kwivuna basi b'u Burundi ruramenyesheje abarundi n'amakungu ko ayo makuru yavuzwe ku gisirikare cy'u Burundi ari ikinyoma cyambaye ubusa. Urwego rwo kwivuna basi b'u Burundi ntigwigera na rimwe rurenga imbibe z'igihugu mu buryo bunyuranye n'amategeko. Urwo rwego rurangura imirimo rujejwe rwisunze amategeko y'igihugu.
Ariko umuvugizi w'ingabo z'u Burundi yirinze kwakira ibibazo by'abanyamakuru yari yatumiye abwira ejeje gusoma mitangazo kwa takindi kinu chukule nzako kihari Dahunaka dogoto ndo watu wala sosete sivire mkia charusi zizi wa mugabo ye manga kwa sirikari wa barundi wa mazenu kushingibili ndiro akiba zako efak desa sirikari cha Kongo kibarele kera
Kongo sisi na vyowaza kuna kuwa mkataba kati ya majeshi ya Burundi
choke tuingvila kwa rama tezula no hakati isi sirikari cha Burundi ni cha Kongo kuko iyo ingie ni bashaka kwa ya matua shiguwa habona nicho gituma iyo wavuga wa hakana kwa tagiso za cha Burundi kili muri Kongo hariko uwe kuibara wala nimele ya gatanu ya Kongo liva bukabu hukira uvira Nyino barabara aho ica hose ukerekeza mu mitozo usanga hari ubuzabagirwa barundi n'abanyarwanda imirwa itandukanye za mayimayi nibo bica bagakiza muri ako gace n'ikitare cy'igihugu kigabi barabara gusa ariko inaongoza tu kwenye barabara y'amagrupe ya kigoma na bijombo n'ahandi hose hiyo mitumba mu duce twizizwe n'abagizi ba nabi na mayimayi na FNL kamwe rero n'abasirikare b'abarundi kuko nabo barahuzirinze byabo n'ukuri ubundi ntibwohakana kuko abantu babonetse ku murango riva rinjira byaramatangaje abanyagihugu cyane ariko abantu bamaze ku munwa n'ukuri nta kinyoma kirimo na gato ni kwa shimangira Intara ya Kivu y'umanuko imaze imyaka irenga 20 ivugwamo imirwi y'abagwanyi y'abakongomani n'iy'abanyamahanga irimwo iyobowe n'abarundi nka FNL na Rwatabara inshuro zitari nke igisirikare cy'u Burundi cyarezwe kurungika ingabo zacyo zija gutuza iyo mitwe igwanya ubutegetsi buriho mu Burundi ariko ikabihakana muri ako gace k'ubuseruko bwa Kongo kandi hanavugwa imitwe y'inyeshamba z'abanyarwanda zigwanya ubutegetsi bwa Kigali Eloge Urikaneza Ijwi rya Amerika
Eloge Urikaneza urakenuye tukiri muri Kongo ishami rya ONU gita ibiribwa sipa majara yongereye imfashanyo y'amafaranga ari impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Murongwe iri muri territoire ya Fizi intara ya Kivu yepfo ayo mafaranga yavuye ku madolari 9 aja ku madolari 12 impunzi habwa ku kwezi mugenzi wacu Vedaste Ngabo yavuganye na bamwe mu mpunzi zo mu ikambi ya Murongwe bamubwira uko bazakiriye
uno munsi pamu yadupokeje idolari 12 kuvuga ibihumbi 19 n'amajana 5 mu gihe cyaheze n'ukuri bari badufukamye mu nda kuko bagenda bagabanura kugezaho mu kwa gatatu dupokera intica ntikize ku madolari ashika 3 biraduga tujya kuri 6 biraduga tujya ku 9 uno munsi rero pamu yikubisa gashi yadugije kuri za dolari twari dupokera zijya 12 mu bisanzwe rero turabona uno munsi kuba pamu yikubisa gashi n'umunezero
pamu yatwibutse kucerekeye rasiyo turanezerewe kandi twafise ibyishimo twapokeye ibihumbi 19.5 ku mutai gangi buri kwezi bagize neza bakoze hama muri 2020 naho nyene baradugije ko dukeya dupokera 14 naho nyene abantu b'impunzi ziri muri site ya Murongwe zari iruka kubera iki kubera irasiyo uyu munsi rero n'ukuri turishimye ntangere dufise umunezero mwinshi pame yasubiye kutwibuka yadugije ku dolari 12 urumva aho o tugiye muri eshanje 15.5 mugabo subi inyuma abatanguye n'inkambi babaherize dolari 15 twasaba yuko bokongera ko kuri ayo baduhaye zikaba dolari 15 ntazazindi bapokera kera inkambi igizene igitanguye kuko niho abantu batojuragirika niho abantu batoguma baheba inkambi bayita kuko bayiheba kubera rasiyo ari ntoya rasiyo ni nke abantu kacha barara umutima uri hejuru etije tugiki ejo tugiki kuko bukeye urashima imana
je cyo mbona n'ukuri twishimye kuba basubiye kuduhereza izi dolare 12 dufate ibihumbi 19.5 hama nokuri turishimye cyane kuba bazidusubije twosaba yuko mbere bokongeza bakaduhereza 15 nk'izo bahora baduha zivunje 24 by'amakongo hama kandi bakaza barabiduha ku gihe apana kuza baraturengeranya amezi kuko hari igihe bashobora kuyatuzanira twaramaze gufata amadeni aho twarashonje twarasubiriye abana bakahuka kudupfira ko n'inzara urumva rero aho onye ari hamwe boza barakurikiza kwezi ku kwezi kandi kugihe uca usanga ibintu bigenze neza ubuzima tubayemwo bwogira karusho hama rero n'ukuri barakoze kandi bazokuyumvire kuza baraduhereza uko nyene kandi bongereko ivyo turabishimye cyane
cyo nange ndumurefuje mu rongwe nkama nshimye ikintu baduhaye rirase yacu neza kubera ubwambere badupunguje badushya ku dolari 9 hama baratupunguza kandi badushya kuri 6 nuko biraba ashimo babara mwishye abantu barababara kubera rasiyo yacipunguka abana batangura kuza baragwara kubera bafungura nabi ariko turihangana ngezwa turakindira ingero duhangayika gushaka abana yatwima turamara amezi ndwi tudasumye ariko batandura twimvira kwa duha nkuri no munezero no mwishimo cyane ko bongeye kudusubiza ku dolari 12 ariko dusaba yuko aho ubona tudugiriza zigashika bakadushira ko nakarusho tukaronka 15 kugira zo turaronka icyo dufungura n'icyo twambara kuko urabona nta gushobora gushaza munda ku mubiri naho utaronka cyo wambara dukore wabadufashije kugira ngo turonke icyo tudatwambara n'icyo tudatagaburira abana wabagize neza kandi bakaduha kugihe tutiriwe turafata amadeni kuko ufasha amadeni uza kugira ko ronka twatundi wishyura ko sanga n'ubundi suye muri yanzara boza baraduha kugihe apana kuza baraturengereza bo badufashije
kuvuga hafi bw'abamonga he murongwe turashimye ukunyere twarose amafaranga 19 kwitaye hanyuma rero no kuvuga numunezero mushi dufite ngaha tuko turashimye imana ko turashimira mwebwe muri pamu rero isaha tuko turasaba yuko mwokongera kwandi mafaranga kugira ngo bidufashe kuko umuntu yajya mu isoko hagera kwa suma akabura ibyo asuma cyangwa amara akamurira kadasumye abana bakicwa n'inzara nuko mbere tukabona n'ibyo twambara bikagorana cyane bigatuma umuntu mbere yamira kwa muganga kwivuza kubera kwingabura ibaye nkeya none turasabye ko mwokongera ko nk'idolari kandi 15 kugira ngo bidufashe aha hantu turi kuko turafite ingorane inzara ubukene mbere n'uzuba rwatse ni ibintu bikomeye cyane
arakoze mugenzi wacu Vedaste ngabukura ayo majwi ya Dutoro Rukanirije reka ce tubandaniriza ku makuru agezweho mu gisata ca sport mu gihugu cy'u Rwanda na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda
mu mukino wo gusiganwa ku magare kuri uyu wa mbere abakinnyi b'abanyarwanda bagomba gutangira umwiherero wo kwitegura isiganwa ry'amagare mpuzamahanga Tour du Rwanda iri siganwa rizatangira ku itariki ya 2 rirangire ku itariki ya 9 mu kwezi kwa 5 abakinnyi bagiye mu mwiherero bafite morale kuko baherutse kwegukana imidari 14 irimo umudari wa zahabu muri shampiyona ya Afrika y'umukino wo gusiganwa ku magare yabereye mu Misiri iyi Tour du Rwanda ya 2021 igiye gukinwa ku nshuro ya 3 kuba yazamurwa igashyirwa ku gipimo cya 2 n'igice kimwe yagombaga kuba mu mera z'ukwezi kwa 2 iza kwimurwa kwerukana bw'icyorezo cya virusi ya corona umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda Ferwasi Abdallah Murenzi asobanura ko nta cyahindutse muri gahunda zo kwakira irisiganwa
ama ekipe yose turavugana n'ubu bariteguye bose bariteguye yuko mu kwezi kwa 5 bazaza itinerari cyangwa inzira tuzanyura ziracyari zazifite uburyo imyiteguro ko yari yateguwe n'ubu niko imeze tukumva rero mu kwezi kwa 5 bitahindutse gizindi bogamizi yariyo siba uko twateganyije ibikorwa ariko bizagenda
mu mwaka ushize wa 2022 isiganwa Tour du Rwanda ryagukamwe n'umunya Eritrea Natanael Tesfazione akurikirwa n'umunyarwanda Moise Mugisha mu mupira w'amaguru ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ikomeje imyitozo yo kwitegura imikino y'umunsi wa 5 n'uwa 6 mu majonjoro mu matsinda mu guhatanira itike yo kuzakina irushanwa ry'igikombe cya Afurika cy'ibihugu umwaka utaha muri Cameroon ku itariki ya 24 y'uku kwezi u Rwanda ruzahura na Mozambique ke kuri stade ya Kigali Nyamirambo hanyuma Amavubi y'u Rwanda akazasoreza ku ikipe ya Cameroon mu mukino uzabera ya Yaounde ku itariki ya 30 y'uku kwezi kwa 3 mu itsinda rya 6 u Rwanda ruherereyemo Cameroon niyo ya mbere n'amanota 10 igakurikirwa ku mwanya wa 2 na Cape Verde ifite amanota 4 Mozambique izari ya 3 nayo ifite amanota 4 ikipe ya 4 ari nayo ya nyuma ni u Rwanda rufite amanota 2 umutoza w'Amavubi Mashami Vincent avuga ko hakiri icyizere cyo kubona itike yo kuzerekeza muri CAN izabera muri Cameroon
kwese yaba twebwe ya Mozambique ya Cape Verde birashashoboka nubwo wenda Cameroon isanga aho yamaze kwikarishya ariko urebye Cape Verde urebye Mozambique urebye natwe cyangwa twese amahirwe turacyafite so bizaterwa n'uburyo tuzitegura bizaterwa n'uburyo tuzitwara muri iyo mikino ibyo dusigaranye ngo rero niyo gahunda twe nk'abakinnyi nka staff tubona ko bigishoboka byose ni minota 90 dufite hano na Mozambique ngira ngo uzahindura byinshi cyane
tunyarukiye mu kiro cy'ino cya volleyball amakipe abiri ariyo APR Volleyball Club na Reg Volleyball Club yamaze gutangira imyitozo yo kwitegura guseruka mu rushanwa ryo guhatana igikombe cya Afurika cy'amakipe y'abayambere wayo iryo rushanwa rizabera mu Misiri mu kwezi gutaha kwa 4 APR Volleyball Club niyo yatwaye igikombe cya shampiyona umwaka ushize naho Reg Volleyball Club yahawe uburenganzira bwo kwitabira nk'umutumirwa ikipe y'abasirikare b'u Rwanda yamaze gutira abandi bakinnyi 4 kugira ngo izashobore kwerekeza mu Misiri ihagaze neza abo bakinnyi APR Volleyball Club yitabaje ni Akumuntu Kavaro na Yves Mutabazi wa Gisagara Volleyball Club tutibagiye Mahoro Ivan na mugenzi we Nelson Murangwa basanzwe mu ikipe y'ishuri rikuru ry'ubukerarugendo. Yari Claude Munyandinda, Ikigali.
Turabaramukije bakunzi namwe banyanya ibijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umuryango w'ubwami mu Bwongereza utangaza ko ikibazo c'ivangura rukoba ubandanya kwagirizwa uzogitorera inyishu mu kanywa babuka bawugize. Umuryango ubivuze inyuma yaho umugano hari n'umutambukanyi wiwe Megan bavugiye ku televiziyo nyamerika CBC ko kuva bubakana bace mananiza yatewe n'abagize uwo muryango bakiriye nabi Megan gushika yumva yo kwiyahura. Mu vyababaje Megan akomoka ku umuzungu na nyina w'umwiraburekazi, harimo ukuba bamwe mu bagize umuryango w'Ubwongereza bavuze ko umwana wabo Archie atazokwigera ahabwa izina ry'icubahiro, no kuba igihe yari amwibungenze bari bafise amakenga yuko ashobora kuvukana urukoba rwirabura. Ildefonse Rugema Rwigemera akomoka mu muryango w'abami mu Burundi akaba nawuvugira, asanga iki kibazo gishobora gutera ingorane mu bihugu birenga 10 umwamikazi Elizabeth vyitwa ko ahangamye ku ngoma yavyo. Rugema aba mu Bwongereza abisigura mu kiganiro twagiranye.
Intwaro y'ubwami mu Bwongereza ntiraba gusa igihugu c'Ubwongereza, iraba ibihugu byinshi bihugu bishika 15 ariho igihugu cha Canada, za Australia, za New Zealand n'ibindi bihugu. Urumva neza yuko ari inkuru isa n'ijejwe benshi ifikunda gushika bakerekana yuko abantu barenga 70% bashigikiye intwaro y'ubwami muri iki gihugu. Urumva rero ko biriko biraba n'ibintu biriko bisa n'ibintu byatanguye mu ibanga, hanyuma bigahava bija habona Abongereza ni nkabo twokwita conservateur singe umuntu babivuga mu kirundi gitomoye, n'abantu bashaka kugumana imigenzo yabo muri bo. Urumva rero iyo hajemo umunyamahanga ashatse kuvuga umuryango w'ubwami ni ikintu gitungura abantu benshi. Urumva rero byahereye ngaho gushikaho umuzukuru w'umwamikazi Harry, umuganwa Harry banamwungikiye abanyagihugu basanzwe banamwungikira n'amakete yo kumutuka, kwerekana neza yuko yagize ibitagigwa, kubona yubahuka akarongora umuntu atari mu muryango, navuga yuko umuryango usa n'uwo kwemegwa umwiraburikazi, akaba ariwe yatowe. Irumvizo vyarateye induru. Izo rero nibizo niho habaye intango y'izi ngorane ziko ziramushikira gushika ubu.
N'ubwa mbere ayo maraso yirabura yinjiye muri uyu muryango w'ibwami mu Bwongereza ga Ildefonse.
Dukurikiranye uko ibitabo byandi kuko atahise kandi kwa mu Bwongereza. Urashobora kubona umuzungu ari umuzungu mugabo ugasanga arafise ibisekuruza by'abirabure. Ibyo rero iyo amaraso amaze gucangana kenshi mugabo agacangana ku ruhande rumwe, kuvuga ko umuntu ava mu afise amaraso y'abirabure cyangwa atayafise, hari igihe bishobora kuzimangana. Umuntu ukabona afise urukoba rwera mugabo afise ibisekuruza by'abirabure. Hari rero icyo nshatse kuvuga ni uko n'umwamikazi wenyine, umwamikazi w'Ubwongereza, baravuga yuko mu bisekuruza bya kera kuba harimo umwirabure. Mugabo rero izo ni ibintu bitaje habona, ariko mu mvugo biravugwa kandi dusubiye inyuma murazi neza yuko bavuga intango y'abantu ni muri Afrika hari igihe ngira twa twari dufise urukoba rumwe mugabo bikagenda birahindagurika nta izo nabyo nyine n'ibintu bishobora kwerekanwa mu buryo bw'ubuhinga bw'abavize mugabo rejo ku kibazo rubajije uti kuri wari uwa mbere icyo kibazo cyongera kwishyura ariko naho barabaye ubundi ubu barabaye igihe kinini ibi rero nibyo zerekana yuko atawuba yarabaye mu bihe bya vuba ari nacyo gituma umuganwa ari kurongora umwiraburekazi byatunguye abantu benshi kandi kinini nacyo muraba uyu mwiraburekazi nyine yarongowe na hari nawe nyine aracanze afise se w'umuzungu akagira nyina w'umwiraburekazi nawe nyine umuravye ukaraba Megane urabona yuko umenga asa n'umuzungu hari ukuntu iyo uvuze umwirabure umuzungu wese acanze na gato acanze na gato ni ukuvuga umuzungu naho yorongora ubundi acanze urumva bica byitwa yuko atakiri umuzungu ari umwirabure cyangwa ari ubwo bwoko bundi bwa nyina cyangwa ubundi urumva rero niho bica bigorera mugabo ku kibazo rumbajije nibaza yuko uyu ari we wa mbere Megane atari we wa mbere mugabo mu bihe bya vuba ari we yaba yinjiye muri uwo muryango w'ubwami mu Bwongereza
ego baravuga ayo makuru akija ahabona hari habagiye barabiha isano n'amakuba canke ingorane umwamikazi Diana ariwe mu fasoni wa mbere wa Charles yoba yaragiriye muri uriya muryango hari isano bifitaniye kuzerekeye rukoba ku maraso Diana yarafise
rero nibaza yuko bifitaniye isano iryo sano sirindi ry'uko umuryango w'ubwami nk'uko umuryango w'ubwami hano mu Bwongereza nk'uko nabivuze ari umuryango udashaka yuko hari umunyamahanga ashobora kuwinjiramwo mugabo bakabigira mu buryo badashira abona kuko nk'uko musanzwe mubizi muri iki gihugu ni igihugu berekana yuko umuntu wese afise uburenganzira mu bintu byinshi muri izo hakaba harimwo kubakana n'uwo witoreye n'ubushatse mugabo iby'uko hari inkurikizi babishire ahabona aho rero novuga nko kuri Lekiye Diane nuko nawe intambamyi yagiye kugira nuko umubano wiwe na Charles utarumeze neza mukamuzi neza yuko imbere yuko umugani wa Charles umuhungu w'umwami kazi Elizabeth wa kabiri hano yarongoye Diane mugabo yari afise ubundi bakundana imbere yaho itaje abona urumva rero byatumye urwo rugo rusa n'urushaka gusambuka kuko umwe urumva Diane yoba yagiriza Charles yuko afise ubundi bakundana bakundanye kuva kera hanyuma uwo bakundana kuva kera akaba ariwe banavuye bubakana n'ubu ari kumwe mugabo dusubiye inyuma gato nuko Diane nawe ikucerekeye ibintu by'uko umuryango w'ubwami hano udashaka umunyamahanga abwinjiramwo nuko Diane nawe yavuye atangura gukundana n'umwarabu wo muri Egypte umusore yari umwarabu w'umutunzi wa hano yitwa Mohamed Al-Fayed urumva izo rero nibaza ko ariho Diane yatanguye kugira ingorane zikomeye z'uko kuba yarongowe n'umuganwa mukuru umuganwa umuhungu w'umwamikazi akubaka akaja kushakana n'abandi bagabo inyuma y'urugo ibyo birashobora kuba byamuteye ingorane cyane hanyuma ibyo rero biri muri ibyo mvuga ni we kureka umuntu wo hanze akinjira mu muryango n'ibintu batemera mu mvugo ije habona mugabo ari ibintu batemera mu ibanga ryabo n'ubu murazi neza ibyo bya Diane murazi yuko urufugwiwe bushikura muri avuga ati iyo bari accident abandi bakavuga ati yarishwe ibyo zose n'ibintu by'ibanga ry'ubwami nta wuzi ibyo ari byo.
Hanyuma ibi bigashobora kugira ingaruka mbi kuri uwo muryango yahe no ku bihugu bitandukanye, aha turavuga nka Commonwealth, nimba ariko aravuga ati ni ikibazo cy'ivangura rukoba, hama Ubwongereza akaba aribwo rutwara uwo muryango ubarizwamo ibihugu bitandukanye birimo abirabure, Afurika y'Epfo, hehehe, ibyo bishobora kugira ingaruka yahe ku bwanyu bwa Indefense.
Uka bitwanze neza hari ibintu cyane cyane iyo haje ibintu bijyanye no kutagira ivangura ry'ubukoba ry'ibitsina ry'imiki, urumva ibyo ni ibintu bivugirwa nkabona bigashyirwa ahabona kugira abantu bose berekane yuko ariko bakwanira agateka kazina muntu. Iki gihugu ni igihugu gifite imigenderanire ya kera n'ibindi bihugu kubera yatwaye ibihugu bitari bike, hanyuma kandi bakagomba kugumana ibyo bihugu mu migenderanire myiza y'udandaji n'ibindi. Ugaca usanga rero ibiri ko biraba ubu bishobora gutuma batakaza icyizere muri izo bihugu nk'ibyo zo kwerekana yuko umwirabure yinjiye muri uwo muryango w'ubwami hano afatwa nabi cyanke bikaboneka yuko bimwe twita mu Gifaransa kuba rasiste, yuko uwo muryango woba ukumira ubundi bwoko cyanke abandi, ibyo birashobora gutuma bagira haba ingaruka mbi kuriko biraba ngaha. Uko abigira kose bigira ku mugaragaro cyane mu ibanga biracyaba bitaje habona ku byerekeye ingene abanyagihugu hano babona umuryango w'ubwami. Si uko buca bavuga ati umuryango w'ubwami cyangwa tuvuge intwaro y'ubwami turayirambiwe kubera iri kugira ibitari byo, ari naho yoba ari uko abanyagihugu bavuga ati no ateka, ahubwo umuryango w'ubwami wacu tuwushaka gutya niko tuwushaka, nk'uko nabivuze imbere y'igihe nari nababwiye yuko intwaro y'ubwami hano iracakundwa 75% hari n'igihe birenga. Urumva rero ibyo nibaza yuko ku byerekeye igihugu ukwacu, nibaza yuko intwaro y'ubwami atambungenge ihari cyane, mugabo ku byerekeye imigenderanire n'ibyo bihugu bindi nk'izo bavuze zo muri Commonwealth n'ibyo bindi bihugu umwamikazi ahangamye ko barashobora kuvuga ati uko byinshi muri ibyo harimo ibihugu by'abirabure, barashobora kuvuga ati uko bashaka n'ahatahangamye nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, barashobora kuvuga ati iyo ntwaro y'ubwami akaba ari bubayanka kurusha abanyagihugu banyeneyo. Urumva izo rero birashobora kugira ingaruka mbi ku gihugu.
Bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0,
nayo kwadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Akarinunga duche dusozera makuru n'ibiganiro twa twafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose mu bitegurwe byongere bashikire kuri micro bari 10 na Jordiane ni nahazwe ibiganiro n'amakuru byashize hamwe na Facile Gebehu cyo mushaka kongera kwisanga kuri wezi 3 akaburungu radio ya Trovewa akaburungu.com mugire umugoro wa mwiza mubanyu no mu byanyu.